house I'm raging. City boy fit this bit. Niwe shana kwanje. Niwe chikuri chanje. Ijanktuare tukundane. Ijanktuare kwanjure. Kamshangari sizo miyamba. Arionaruka karere. Namureva shemeza. Narondo kunda mugambere. Kwanshovera gatetema. Mashoti nyemeriro mumpazi. Acaba in a mission, Caricuaca. Oh, yeah, oh, Tema Guante. Top on the Arab, Mama Wabana Mande. Acocasia Carumbi. When we tell me, Nakaba Kurumbi. Candy Burundi. Niwe, Shana Guante. Niwe, Chiburi Chanje. Matamaga Katsimba majuna shaba Nagamira runga Minyendo mwishchi Ori kuhise jitimisa Mbweno mkundwa wande Nakora ulichimwe Nahise jitimisa Kande ni murundi Niwe Shana kwanje.
www.mp3ugandanmusic.com